Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. N'umwanya w'amakuru mwiriwe se, ni Thomas Kamirindi ugiye kuyabagezaho. Radio ijwi rya Amerika muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, na FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice bibiri mu Burundi.
Guhera umwaka utangura nta fashanyo nimwe twari tuturonka, abantu batagira aho basoroma bugarije mu ikambi. Twari twumvise ko n'amazi bahora baduhaga yahagarika kugira tutunyone seme gupfa. Turaba ko hari ahandi rero tworonka ubuzima bwiza bashobora kutwakira bakadufasha.
Uyu ni Ndayisenga Jean Francoise, umwe mu mpunzi z'Abarundi bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashaka kwimukira mu Rwanda. Ibibazo by'impunzi z'Abarundi kandi ni abatawe muri yombi muri Tanzania. Abarundi b'impunzi bagera kuri 30 bo mu nkambi ya Nduta muri Tanzania barafunze. Polisi ya Tanzania ibakekaho ibikorwa bya politiki no gukorana n'imirwi irwanya leta y'u Burundi, ibikorwa binyuranyije rero n'amategeko agenga impunzi. Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi bisobanuro.
Abenshi muri zo mpunzi ziriko zirafatwa zigafungwa mu ikambi y'impunzi ya Nduta n'abaserukira abandi, abatwara amazone canke abahoze bayatwara, incabwenge hamwe n'abakiri bato. Ubu ni uwo mu muryango w'umwe mu bafashwe.
Umuntu wafatwa nk'abantu b'incabwenge, abantu b'ibigamijambo bafite icyo boterana cyane cyane mu kunyereza ubusutunganyo. Ntitumenye iyo batora kuko usanga bafatwa mu masaha indwi y'ijoro, bagatwarwa n'abantu bambaye imyambaro y'igipolisi. Mugabo wamanuka ku gipolisi kurikuraba, ugasanga ntabahari. None z'abantu aho baba bafungiye tukazihiga tukazibura.
Imbere y'uko igipolisi kibafata, hatangura isakwa ry'ibigwanisho mu ngo zabo. Imiryango yabo ivuga ko icyo bakekwa ko ahanini ari uko boba bari mu bya politike, hamwe n'imigwi y'abagwanyi ifise intumbero yo gutera u Burundi. Ababo bobo barabihakana, ahubwo bakavuga ko ari iremenanya.
Babaziga ko batanze tere yo kwigishiriza mu Kirorere. Boba mwageza ko ngo yaba mumye politike, ngo yaba kiroke itarobeye, ariko ndetse ntafatiro bifite. Amakamwageza ko yaba zizigwanisha, ubwo ngomba kwigwanisha bamaze kwibura. Na cyane cyane nk'abantu basanzwe b'incabwenge, usanga nyine twama umutima uhagaze, ahera n'abatakiyara mu mazu, ugasanga nyine bitera indunga.
Zimwe muri izo mpunzi zivuga ko bigoye kumenya igitigiri c'abamaze gufatwa ingene bangana, yamara bamenyesha ko bamaze kurenga 30 mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa. Bemeza ko ubu hari ubwoba budasanzwe, kuko umwe wese aguma yiteze ko ashobora gufatwa umwanya uwo ari wo wose.
Biragoye ne kari kamwe kutamenya ko uri umuntu agenda utazi ukuntu agiye. Biragoye kuko umuntu wese ubundi nyamwigenda gusa ari akuba bwamutekeye. Nuri ko ubona umuntu wamutora utazi ibyo ari byo, biragoye vraiment. Asa ukuri nawe umenye igitigiri kumva bajya batoye umuntu bari bagiriza ngo batora ryane. Biragoye vraiment bino n'ukuri. Asa buri rose abantu baba inspector babona yikumenya bafite icyo ugira ngo uti bumara, abo boka bafite ntiborohezwa kuri. Asa uwo ari we wese vraiment uri nyamwigenda ko kumenya ibintu. Biragoye ko aho uri hose wiyumvire kuma wika kumwana umwanya ushobora kunoga n'ukuri.
Naho abo mu miryango y'abafashwe bahakana ibyagirizwa babo, abandi twavuganye bemeza ko benshi mu bariko barafatwa bateye amakenga, gusa basaba ko atawobeshegwa.
Abantu bapipe hariho abantu nyine bari baratanze ko ari abapolitisiye, harimo nyine bamwe b'imbonerakure nyinshi. Rero nyine baragiye baramenyekana barabatangiye mu gipolisi, ubu rero bariko barabegeranya nyine bamenyeka bose batandukanye matina nyine. Kuvuga hariho amadrone yagiye aradondagurwa kuko ariko ari igikomo ibintu by'ibizirika. Ayo madrone abo bashaka dodone nabo bose bariko barafatwa. Hariho n'abandi bantu bamwe nyine bagiye barafatirwa mu mpamvu nyine izi mpamvu badondaguye.
Mu bamaze gufatwa harimo abarenga 10 bamaze ukwezi kurenga bafunzwe. Bamwe muri bo batwawe gufungirwa ku mugwa mukuru wa district Kibondo, abandi nabo bari ku mugwa mukuru w'intara ya Kigoma. Iyo kambi impunzi irimwo ivyo bice byose bihana urubibe n'igihugu c'u Burundi izo mpunzi zahunze zivamwo. Icyo nico kibatera amakenga ko bashobora kurungikwa gufungirwa mu gihugu cabo. Basaba icyamwe mpuzamakungu HCR ribitaho ko ryofasha kugira ngo ababo barekugwe.
Namaze kutubandikira mesaje, hanyuma batubwira ko bakomeye bari aho bari Kigoma, hanyuma batubwira ko ari nk'imu kwezi kwa kare cyangwa mu kwezi kwa gatanu ko bashobora kurekurwa bakagaruka mu nkambi. Amakenga nyine aguma ari menshi rwose, kuko umuntu atacyo yagirizwa hariyo batatu abandi babatajya mu fide. abari ya musirize bashika ku munani hari nabandi bashaka kuri batatu babatwaye mu Burundi kubavuga ko babafashe kama kade bagiye anasiga turayasize ko bashaka kuva mu Burundi kandi umuntu muto nka twegomba kuko biba bitoroshe.
Sijya mbere muri iyo kambi ya Nduta hafatwa impunzi zigafungwa. Mu minsi iheze mbere haratoweyo ibigwanisho bitari bike bicira umuriro harimo inkoho. Bamwe mu bari muri iyo kambi bavuga ko habamwo abantu bateye amakenga bashobora kuba baje kudurumanya umutekano kugira ngo igihugu cya Tanzania gishavure cirukane impunzi zose zitahuke. Icyo bikoze icyo gihugu cabahaye indaro caremeje ko atabo kizokwirukana ku nguvu ahubwo kibahamagarira gutahuka ku bushake bwabo. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika turi no kuri internet. www.radioyacu.com. Leta y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo guhagarika gukorana n'umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch. Umunyamakuru wacu i Kigali Asumta Kaboyi arakurikirana iyi nkuru, turi kumwe kuri telefone. Asumta, wiriwe neza?
Wiriwe neza Toma.
Niko, Leta y'u Rwanda irarega iki Human Rights Watch? Ni iki cyatumye yafata iki cyemezo?
Icyo nakubwiye nuko bavuga ko Leta y'u Rwanda itavuga ko yahagaritse gukorana na Human Rights Watch, ahubwo itavuguruye amasezerano bari bafitanye n'uwo muryango guhera umwaka ushize mu kwezi kwa karindwi. Nibwo amasezerano y'uwo muryango yarangiye, Leta y'u Rwanda ikavuga ngo ntabwo twigeze tuyasubiramo tuyavugurura, kubera ko hari ibintu Leta y'u Rwanda ivuga ko ishinje uyu muryango Human Rights Watch gukora raporo zidacukumbuye. Banavuga ko izo raporo ziba zirimo ibinyoma. Bampaye urugero rwa raporo zakozwe ubushize bavuga mu ntara y'Uburengerazuba, aho abantu bavuga ngo biba ngo bakicwa nyuma yawo umuryango urengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ikaza kwerekana abo bantu ko bakiriho. Leta yo ikavuga iti mu gihe cyose uyu muryango ukora amaraporo y'ibinyoma ntabwo tuzavugurura amasezerano twari dufitanye n'uyu muryango, keretse mu gihe uyu muryango wawe wemeye kugendera ku byo Leta y'u Rwanda isaba.
Ariko rero uyu muryango usanzwe ufite ibiro n'abakozi aho ngaho i Kigali, ntabwo bagenda se ngo baganire na Leta ubusanzwe?
Ibyo ngibyo nabibajije umukozi muri minisiteri ushinzwe imiryango itegamiye kuri Leta. Nese kuvuga ngo amasezerano ntavugure bivuze ko abo bantu batazakomeza gukora se ngo bagende mu gihugu cyose nk'uko bakoraga? Aravuga ati muri rusange umuryango utemewe utanditse mu kigo cy'igihugu gishinzwe by'imiyoborere RGB, muzi ko ariyo yandika imiryango mpuzamahanga, ni ukuvuga ko batazaba bemerewe gukorera mu Rwanda kuko nyine badafite amasezerano.
Ubwo rero ni ukuvuga yuko hari imishyikirano se ihari? Mbese ibiganiro hagati ya Human Rights Watch na Leta y'u Rwanda kuri icyo kibazo cy'ayo masezerano nibyo batumvikanaho?
Umukozi muri minisiteri y'ubutabera ushinzwe ibyerekeranye n'imiryango mpuzamahanga yambwiye ko kugeza ubu hagiye gushira amezi ageze kuri 67 amasezerano arangiye, ko nta biganiro byari byongera kubaho hagati ya Leta y'u Rwanda n'uyu muryango.
Yaba mbese abahagarariye uwo muryango aho ngaho i Kigali, yaba n'umuryango icyicaro cyawo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, barakubwira yuko nta muntu n'umwe yigeze ashaka kuvugana na Leta?
Nta n'umwe uraza gukorana na Kigali uraza kuvugana na Leta ngo babe bavugurura aya masezerano, ndetse banemeranye ku ngingo runaka Leta y'u Rwanda ishaka ko uyu muryango ugomba kugenderaho kugira ngo nyine ubone uburenganzira bwo gukorera mu gihugu.
Ndakeka Human Rights Watch niwo muryango wa mbere mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu ahari utagifite amasezerano na Leta y'u Rwanda mu yahakoreraga nibyo
ntabwo mbizi ko ari wowe nyine ariko umukozi muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe ibyerekeranye n'imiryango mpuzamahanga yambwiye yuko n'ubundi indi miryango yose n'ubundi isanzwe amasezerano yarangiye bongera bakicara bakongera bakavugurura amasezerano ntabwo ari Human Rights Watch yabibaye ya mbere wenda amasezerano arangiye ahubwo wenda bishobora kuba ariyo yabibaye ya mbere wenda amasezerano arangiye ntavugururwa ariko ubundi amasezerano n'ubundi asanzwe arangira iyo miryango ikongera igasaba andi masezerano mashyashya bakongera bagatangira bundi bushyashya.
Asumuta Kaboyi, ndagushimiye ubwo rero uraza kongera kuduha inkuru neza. Urakoze.
Urakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika. Bamwe mu Barundi b'impunzi ikamanyora mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi basohotse mu nkambi berekeza ku mupaka w'u Rwanda baragera ku 2500 n'abayoboke b'umwigeme witwa Zebia ngenda ku mana banze kwiyandikisha hakoreshejwe ubuhinga bwa none babitewe n'imyemerere yabo y'idini. Umwe muri izo mpunzi Jean Françoise Ndayisenga avuga ko mu by'ukuri bavuye muri iyi nkambi kubera kubaho nabi no gutinya ko Leta ya Kongo yabasubiza mu Burundi ku ngufu. Yabivuganye na mugenzi wacu Diane Nininahazwe.
Abenshi muri zo mpunzi ziriko zirafatwa zigafungwa mu ikambi y'impunzi ya Nduta n'abaserukira abandi.
Muratubabarira ibyuma byacu biratuvangeho gato ariko rero Diane Nininahazwe ikiganiro yagiranye na Jean Françoise Ndayisenga kuri aba Banyekongo rero basohotse mu nkambi ya Kamanyora bashaka kujya mu Rwanda. Uyu mwigeme avuga yuko babitewe no gutinya ko Leta ya Kongo yabajyana mu gihugu cy'u Burundi ku ngufu aho rero bakomoka, kandi akavuga ko babayeho nabi mu nkambi ya Kamanyora. Ngaba rero Diane Nininahazwe na Jean Françoise Ndayisenga.
Duhejeje kujabuka tuvuye Kamanyora tusubiza i Bugarama ku ruhande rw'u Rwanda tuvuye muri Kongo kuko Kongo yaratwimye ubuhungiro twari tumaze imyaka hafi itatu. Bashimye rero kunyaga amagara yacu turabe ko ahandi ho bushobora kutwakira abo bafite umutima mwiza wo kwakira inkunga.
Muvuga ko Kongo yabimye ubuhungiro ariko baravuga ko banse kubandanya babafasha kubera ko mwanse kwiyandikisha biciye mu nzira impunzi zose zirinda kwiyandikisha biciwemo.
Baranse kwiyandikisha bakoresheje uburyo bwa biometri kuko bidahuje n'ukwemera kwacu. Leta ya Kongo yari ibizi yari yaratwemereye kutwandika bidakoresheje ubwo buryo. Hari hageze kwisohora amakarata y'impunzi ko yari yemereye ubuhungiro mugabo ikisaba hasere kwandika ari cyo gituma twayangiye. Hanyuma rero ugiye kubiraba uburenganzira bwo kuba impunzi ntibabutanga kuko wemeye kwiyandikisha kuri ubwo buryo bwa biometri. Babutanga kubera ibyatumye uhunga igihugu cyawe biguha ubwo burenganzira bwo kuba impunzi mu kindi gihugu. Irusenda hari kandi irimwo hafi 200 birenga umurongo hari abandi bangana gutyo n'abarundi nkatu bahunze igihe twahunga. Egume baremeye kwiyandikisha kuri ubwo buryo bwa biometri mugabo babubahaye atari uko bemeye gusa iyo yandikwa ari uko baraje icyatumye bahunga igihugu cyabo. Ntitwumva rero igituma ngo twima ubwo buhungiro ngo nitera twase kwiyandikisha gusa. Ikindi nacyo twari bwicwe n'inzara twari tumaze amezi abiri arenga guhera umwaka utangura nta mfashanyo n'imwe twari tuturonka atari uko baturonsa amazi gusa. Abantu batagira aho basoroma bugarije mu ikambi akaco bihereza akacepfo cya ruguru batagira icyo bafungura twari twumvise ko n'amazi bahora baduha bayahagarika mugaca mwiyumvira namwe ahantu hari abantu bangana gutyo batagira amazi tuzakorera amacinya tukagira tuti none twemeye gupfa kuraba ko hari ahandi rero tworonka ubuzima bwiza bashobora kutwakira bakadufasha.
Abategetsi ba Kongo mwabasezeye imbere yo kuja ngaho mu Rwanda
ntitwabasezeye kuko n'abanyere ntibigeze batubwira yuko ubwo burenganzira bw'impunzi batabuduhaye bayumvise hanze.
HCR nayo
HCR kubera itariki dufasha nta nicyo twari tukivugana urumva hasa nuko tanamigenderanire twari tugifitaniye nabo twasize.
Ariko kandi iyo HCR muvuga ko itabafashije ngaho muri Kongo ni nayo ikora kuri ayo mategeko nyene mu gihugu cy'u Rwanda. Murahava mwibaza ko baza kurenga ku byo basanzwe bakorera ko hama bakabakira nk'impunzi batabanditse.
Ubu tegetsi by'igihugu ni bwa duha ubuhungiro HCR ikorera ku byo baziba
Ubu abategetsi bo mu Rwanda ngaho muri baje kubaraba bamaze kubabona hari jambo barababwira babakiriye vifashe gute
ubu niho bari bagitangura kufakira ndamenya icyo batubwira niho twari tugitangura kubonana nabo ngira twahaza tumenya hanyu icyo batubwira
muri rusange mungana gute
2,559 nitwa batwashitse twese nta makuru aravuga ko hari wasigaye mu nzira nizigiye ko twese twaje kuko nta n'isanganya twagize mu nzira twaje neza baracungera umutekano wo muri Monisco badufashije baracungera umutekano mu nzira mbonenga n'abanyuma bamaze gushika
mwahaje n'amaguru
wahaje n'amaguru kiretse bimuga n'abari barakomeretse muri iyo ntambara yo mu kwicenda bashoboye kuronka imodoka yabafashije ikabunguruza ariko ibintu byashyizweho nka byose
ari nk'ahamwe leta y'u Rwanda naho na RCR mu gihugu cy'u Rwanda bokomera kuri iryo jambo ry'uko atampunzi nimwe bakira ku butaka bw'u Rwanda atarinze kwiyandikisha muri ubwo buryo mwumvuga ko butajanye n'imyemeranire yanyu muraheza muce mukoriki
tuguma twinjiye yuko twakirwa neza bamaze kumva ingorane dufise nabo nibaza ko badaca baduterera hanze yuko baza kutwakira neza
hari ico uwo muyoboka Zebiyange Ndakumana arababwira
yaye tumuheruka akiri Burundi atarahunga mu 2012 nta kintu na kimwe turavugana nta cyangwa na rimwe tugiye
Ndayisenga Jean Françoise murakoze kuri kano kanya muha ijwi ry'Amerika
murakoze nawe
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda uyu rero Jean Françoise Ndayisenga numwe mu mpunzi z'abarundi barenga 2,500 bemera Zebia bashaka rero kwimukira mu Rwanda bari ikamanyora mu kigo cy'impunzi mu Burundi ishyirahamwe Clinicians Sans Frontières abavuzi batagira imbibi ryiteguye gufashisha ibifungurwa ndema mubiri abana 500 bari munsi y'imyaka 5 Mukanya mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye n'umuyobozi w'iryo shyirahamwe ingenieur Albin Uwimana kuri iki gikorwa cyabo ingenieur Uwimana aratangira avuga impamvu biteguye gufasha abo bana bafite ibibazo byo gufungura nabi
Murakoze cyane ishyirahamwe dusanzwe turongoye Clinique Sans Frontières abavuzi batagira imbibe nk'uko dusanzwe dufite ikivugo cyo guhindura ibyanze guhinduka change the challenge turabona yuko hari ibitigiri bitari bike by'abana bari hagati y'amezi 6 n'imyaka 5 turashobora gusuzuma abashika 10,000 ubu rero uko mwamaze kuvuga ko tumaze gufasha abana bangana 500 mu gice cya mbere dukoresheje yangaburo koze mu biyo babita Pati de Rashid cyangwa Pamplinit twarashoboye nyine no gufasha mu kindi gice gikurikira uretse igice kindi kizokora ku munsi wa 5 cy'abana bashika 500 nabo twari twabahaye iyo ngaburo yitwa Super Mix iri mu bwa bwoko 18 bw'ibifungurwa byikwije iruhande yaho twarakomeje tugira ikintu bita demonstration kirine tukereka ababyeyi ukuntu babwirizwa gutegura ifungurwa z'abana babo kugira ngo bakinge izo ndwara zo gufungura nabi kuko twagiye turasanga muri bike baronka batazi ukuntu babitegura ndetse bimwe umwimbu bagaca bawushora bakawuhereza ku masoko kandi izo ndwara nazo zo gufungura nabi tugasanga zituma haba agahombo haba ku miryango ndetse no ku gihugu kuko igihe umubyeyi afite umwana umwe cyangwa babiri bafite izo ngorane yamira kwa muganga ntacyo asubira kwihereza ngo arime cyangwa yungure igihugu n'umuryango twaciye dushyiraho n'umugambi wo kubereka kubasigurira kubigisha ukuntu izo mfungurwa cyangwa ibyo biterwa bishobora naho nyine kuboneka bashobora kugwiza umwimbu kuko akimuhana kaza imburihe
mwavuze zimwe muri zo ngaburo Pate da Rashid mwigeze gufashisha abana mu misi yahera kubatazizi ifasha gute mu mubiri akamaro kazo nakahe
urakoze cyane ku gisata ca mbere twakoresheje ibyo bita Pate da Rashid canke umutsima ukoze mu biyoba harimo ingaburo nyinshi kandi zikwiye abari umutsima bashobora kukoza umukate cyangwa bakawufungura uko umuntu amaze abari biyoba bateguye bikozwe mu buryo bwa none amalaboratoire abizoberewemo ari muri mu Faransa ndetse no muri Amerika ibyo rero twamaze kubahereza nuko abana baba badafite ibiro bikwiye bivanye n'uko bariko barakura ariko mu kiringo cy'imbizibiri kwasanga abana basubiye ku rugero rwabo bategezwa gushika ko mu gihe bafashe izo ngaburo kuko z'abari ingaburo ni ingaburo ziba zirimo ibyangombwa byose nacyo gituma n'abantu bashobora gufungura ibiyoba ku rugero rukwiye nabo nyine usanga bafite ubuzima bwiza izo ndwara zo zijyanye no gufungura nabi zitabashikiye ubuzima bwabo.
Mm-hmm. Iyo super mix yoyo twumva irimo ibifungurwa ubwoko irimo ubwoko 18 bw'imfungurwa ni nk'ubuhe bwoko bw'imfungurwa biri kumwe umuntu arashaka kwironka byoroshe mu gihugu?
Murakoze cyane. Ego, iyo ngaburo nayo yitwa super mix irimo ubwoko 18. Harimo amashu, harimo amakaroti, harimo ibitunguru, ubushaza, ibiharage, inyama n'izindi ngaburo mu kubiteka barabiteka babikoza nk'umutsima cyangwa ibijumbu cyangwa umuceri kuko abari ngaburo ikwije byose. Iyo ngaburo nayo ikoregwa mu gihugu cya Amerika niyo ziva numugira neza yabonye yuko igikorwa turiko turakora cyo gufasha abana bagenda n'ibyo bibazo maze araduha izo ngaburo. Ni kuvuga rero yuko mu Burundi ntabwo zikorerwa mu Burundi, zikorerwa hiyo muri Amerika.
Turaza kuganira mu kanya ku bijyanye n'ukuntu ababyeyi bakwiye gutegura nk'imfungurwa nk'uko wabivuze zishobora kuboneka zoroshe kuronka cyane cyane nko ku mutumba n'uburyo bakwiye kubiteka. None muri iki gihe muhanurira ababyeyi gufashisha abana babo iki cyane cyane mu kubagaburira imfungurwa, nibihe mu bintu muhanura ababyeyi guha abana babo muri imisi?
Muri ino minsi ababyeyi tubahimiriza kugaburira ibifungurwa abana babo ifungurwa byikwije birimo ntanganguvu, birimo ndemamubiri, birimo nsanganyangaburo ndetse n'amavitamine n'ibindi byunyunyu, kuko mu gihe ibyo byose bibonetse mu mfungurwa abana bagira ubuzima bwiza ndetse n'abo babyeyi nyine nabo nyine bagira ubuzima bwiza, bagira amagara meza.
Murakoze cyane gose. Nk'uko mubizi bagenzi bishwe rya Amerika, kino ni ikiganiro gihijambo banywanyi biradijwe rya Amerika, nabo bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro ku mutumire wacu no musi. Nk'uko twabivuze ni Clinicien Sans Frontières, abavuzi batagira imbibe bafasha mu bijanye no guteza imbere amagara y'abantu mu Burundi. Tuje ku murongo wa telefone rero twakire abanywanyi bishwe rya Amerika, duhere kuri Innocent. Innocent, urahura kome?
Ego mujende gamu kanyesha mu gisagara cha Bujumbura.
Mhm. Tuga ku ijambo.
Yegume tubashe nyigishihamwe kuri gaburira abana ataco bishoboke. None bagaburira abana bo mu gisagara canke nyaruguru hose barashikayo bakabandika bakabafungurira kugura nabo nyene bakenye ko numvise ngo bagaburiye abana bo mu gisagara baraba naho nyene nyaruguru babandike bashikeye kubera badacagura guha abana ifungurwa sanganyagabo.
Reka twakire na Elize. Elize, uraho?
Ego mwirewe. Ndaramukije mutumire arayishije tubaza nagomba kumubaza. Nagomba menye bakorera he mu gisagara cha Bujumbura canke amajya he mu gihugu. Ega bo bakorana na leta. Nivyo vyari ibibazo byanje kumutumire.
Reka tubandanye twakire na Alphonse ku murongo. Alphonse, uraho?
Ndaho, ndakomeye cyane.
Duhamagaye rihe ga Alphonse?
Yendi Kigali ahantu biti Kanombe. Numvise rero ko ibyo muganira aho buranateze amatwi nakurikiye cyane. Gusa buriya icyo kibazo cy'imirire buriya akeshi abantu bijya bigenda bibagora cyane, ugasanga buriya nyine hari ikibazo. Gusa bo ndumva bo bari kugenda batera intambwe bakajya no mu baturanyi nyine bakanabibigisha. Ariko hari ikibazo ndi bubaze uwo mutumire wacu. Nk'uku nguku hari ukuntu abantu benshi batabagiye bose bafite ubushobozi bungana, ese abafite ubushobozi buke bo hari ukundi nabo babageneye kugira ngo nabo ibyo ngibyo babigereho? Ndumva ari icyo kibazo nyine narifite. N'ikindi cya kabiri ifite nagira ngo mbabaze, ese mu Burundi hose byarahageze ibyo ngibyo?
Turakanya umutumire abishure. Wakoze cyane. Namushinga nahe Albin Wimana duhereye kuri Innocent yabajije ati niba mukorera Bujumbura honyine muri make.
Murakoze cyane, ndashimiye abatumire bagerageje kubaza ibibazo babaje neza. Mpere kuri Inosa yabajije yuko dukorera mu gihugu hagati, ubu turiko turakorera mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura. Kubera uburyo dukoresha ari uburyo bw'iwacu nyine, nta mfashanyo n'imwe dufise, ariyo mpamvu tudashobora gushika kure. Igihe twarose abadufata mu mugongo, tuzoshobora kujya mu ntara zaba za Gitega, Makamba, Ngozi, aho ibyo bibazo biri, kandi aho abantu baguma badusaba yuko naho twoshikayo kugira ngo dufashe icyo kibazo. Ubundi yabajije aho dukorera ibiro byacu biri Bujumbura muri quartier Gatoke Gweza, hama yongera arabaza aho dukorera mu gihugu nahavuze, ariko ntikibujijwe yuko umuzini ntara, ntibivuga yuko umuzini ntara tudakorerayo byaba iby'inyigisho, ibindi bikorwa uretse ibintu by'ingaburo dukorera aho dusanzwe dukorera. Ahandi turafise mu gihugu cyose turafise izindi ntambwe, ibindi bikorwa dusanzwe tuhakorera bijyanye n'inyigisho. Yabajije kandi ati mwoba mukorana na leta neza cyane, tugira munsi y'uburongozi, turi mu Burundi, turi Bujumbura. Ubwo rero nta gikorwa na kimwe wokora udakorana na leta. Ibyo dukora ni ugushyigikira utwigoro twa leta. Leta ninde? Leta ni twebwe, ni jewe nawe nyine, ni leta. Nuko rero ku kibazo cy'uwo mutumire yabajije, nicyo turakorana na leta, kuko turi mu Burundi, leta nituyoboye, niyo ishyiraho politike, niyo itunganya iby'igihugu, natwe tujya ngaho turiko turakurikiza politike z'igihugu, ibikorwa by'igihugu, abayobozi baba bariko baraduhimiriza cyangwa baba baratoye barategekanije. Ubundi yabajije ari mu Rwanda, Alphonse ati abadafite ubushobozi bigenda gute? Twebwe abantu dufasha muri icyo kiringo ntabwo ari imfungurwa barira ngaho, ni imfungurwa barazitwara muhira, bakazitegurira muhira, ko tuba twarabereye ukuntu bazitegura. Nuko udafise uburyo bwa buryo nk'uko yabivuze, turakomeza tumuhereza zangaburo, kuko tuba tubona yuko nyine ataburyo afise, kandi tuba twarashitse no mu rugo iwe tukabona yuko ata mikoro aba afise. Hanyuma yabagiye ko tuba dukora mu gihugu cyose, oya, iyi programme ntabwo ikora mu gihugu cyose, ntabwo twashobora, kuko bisaba uburyo bwinshi, igihe abafasha bashoboye kuza ngo tuzokongera ko intara, ariko nikuvuga yuko mu ntara 18 zigize Uburundi dushobora mu gukoreramo uwo mugambi, ntabwo twabishobora, tuzogerageza dushike mu ntara zishoboka, ariko intara zose ntabwo zishoboka.
Kuri icyo kibazo nyine cya Alphonse, kuba ari ruguru mu ntara, ikibazo gihari mu gufungurira abana babo ibyo bakeneye ni giki kuri mwebwe? Ni uburyo buke canke muri rusange no kutamenya bimwe mu bintu bisanzwe biboneka bashobora gufasha umwana kuronka amagara meza?
Murakoze cyane. Ikibazo gihari nibyo, hari ubutamenya, ariko nicyo kibazo kimaze kuhaba abana bakagendana ibyo bibazo byo kudafungura neza. Ikiba kihari n'ikihe, ni kubavura, ni kubafasha kubavura kugira ngo bave muri wa mugu w'abantu bagwaye ingwa zo gufungura nabi, bajye mu mugu w'abantu bafite amagara meza. Inyuma yaho ni uko ababyeyi baca bigishwa ukuntu bategura ifungurwa kugira ngo bakinge abo bana babo ntibazosubire guhura na bya bibazo bahura. Icyo ni kigira kabiri. Iruhande yaho ni uko ababyeyi baca bahimirizwa ukuntu barima, ukuntu baduza umwimbu kugira ngo ntibazohure na bya bibazo, kuko wamweretse ukuntu ibyo kurya bitekwa, wamweretse ukuntu abirondera, ukuntu babirima, yirirwa kwirigara, urumva naho nyine ntacyo uzomukoze. N'ibintu bitatu rero bijyana, abo bose bari hagati mu gihugu bakeneye ibyo bintu byose uko ari bitatu uko babironka.
Izo nyigisho woshishikarizaho ugatanga nimero yawe aho bashobora kukuronka, kumbure neza na neza no kwibara bakorera ko nimero y'inzu bashobora kukuronka ko?
Ibujumbura ni quartier Gatoke Gweza, dufite biro mu nyubakwa z'ishengero bita Eglise Pentecotiste Ini, mu nyubakwa z'ishengero yunze ubumwe na Mukawera. Ni quartier shasha. Telefone ni 75 19 33 97. Limitere nayo ni 61 2017.
Ijwi rya Amerika, Murakarama, turabashimiye cyane.